itangazo ryasohowe n'umushikiranganji ajeje intwaro hagati y'umutekano Martin Terese yashyirijwe kandi umushikiranganji w'ubutungane yamushyize amazi akizenza wa Repubulika umugenduzi mukuru w'igipolisi n'ubujejwe ibikorwa z'amashyirahamwe yigenga n'imigambwe. Iryo tangazo rivuga ko umugambwe Senere wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri muri urwo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha rinagabisha cyane cyane uwo mugambwe ari nawo wonyine uri muri urwo runani mu yiri bwataka k'u Burundi hamwe n'abahoze mukuru w'inama nshingamateka ya Monsenyeri Ndakumana ko bokwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'iryo gabishwa ni kete ya urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu bya EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umukuru w'igihugu cya Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Hari mu ntango za kuno kwezi urwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagure amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko byizwa n'ababyanditse bagasanga bishobora gutuma igihugu kijya mu kaga. Yamusenyeri Ndakumana yahoze ari umukuru w'inama nshingamateka akaba no mu mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga cumi nyuma y'ugusinywa mu kwa munani 2020 yabwije ujya Amerika ibimenyetso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza.
Dushaka yuko ata muntu yosubira kugira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakanga cyagapfungwa, ata muntu yosubira kuzira byungiro by'abantu bidegembye, aba bahunze bahunduke, aba bapfunzwe bapfungiwe ubusa bapfungugwe, hanyuma amatora ategurwe neza atunganye neza.
Agatoro rwasasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe SNDFDD bamaze igihe bafata, harimo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi ntego bifite atari ugushaka guhebera urubuga rwa politiki umugambwe uri ku butegetsi wonyine. Uko ni kaziganiro rya Amerika
bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki, gutyo ubona amahirwe yuko woba ariwo uri mu nzego wonyine. Kandi ibyo ntibabitanguye uno munsi, kuva muri 2020 wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushyika hejuru babe abo mu bugambwe SNDFDD.
Mukete jiwe mushanganji uniterese ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba. Mugabo avuga ko runani barimwo utazwi kandi utemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye. Havuyemo Yonsenyeri Ndakumana n'umugambwe Senel, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi. Yonsenyeri Ndakumana aribaza icyatumye abategetsi b'u Burundi baba barakurushirizaho. Kubona uwandikiwe harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abiyise imirwi y'iterabwoba igeraniye Burundi ibyakurikiwe n'ibuga rwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kuwa 11 ku kwezi.
Abantu ntibayifashe kumwe, abandi bayifata mbere nabi cyane bavuga ati n'ahantu abantu bahekuye u Burundi bapakaje u Burundi bahungiye. Nubwo twe ibyo ntaje twemera, ibi turiko dukoreramo tuzobanira dusaba twisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi, turahurira muri CPGL, turahurira muri EAC, turahurira n'ahandi hose, tuguma dusaba n'abandi bafashe.
Rwasahanura abategetsi kutaba bakananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe SNDFDD uja ku butegetsi kandi nawe wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'icyo gihe.
Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego bagenda, ahubwo icyo bakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorere ko ahari ingorane bakosore.
Hamwe leta yo kwica amatwi ngenda ku Mana yibaza ko hashobora kuba ingumuko izatifuza.
Biramaze kuba henshi mwene ibi, abanyagihugu barashobora kugirisha vuba ati ubukene, inzara, ubushomeri, kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buba buja mu bimwe byo gusega. Ubwo Abarundi batari bake barasega, rero abantu baze kubaho mwene nuko ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagire amakudeta, bagatangura kwiheba ngo bagire imigwirwano, ucumenya ko abantu baba bashavu. Nibaza yuko abantu bagiye kubita agashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane, igihugu cy'u Burundi kiri nyabagendwa, igihugu cy'u Burundi gisubire kugira ijambo. Kuko bene bana two mu bihugu bimwe bimwe nkariya muri New Afrika y'uburengero ko byamaze kugaruka kuri za ntwaro zishimikiye ubutembera bw'ubutegetsi kudeta yana hazoshi niba kwa batangiye kubyiyumvira kubikorera byo njye twe dushaka kwirinda.
Yamusenyeri Ndakumana yabwiye ijwi rya Amerika ko yizeye kubona amashyirahamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi, yemeza kukete nk'iri abanyapolitiki n'imigambwe bari bajyanditse mu 2014 imbere yuko umukuru w'igihugu w'icyo gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari umwaka wakurikiye. inyerekana yo kuciyamiriza n'itembagazo baje gutegetsi byateshejwe byatumye barundi bangana hafi n'igice cy'umuriyoni bahunga igihugu abagera ku 2200 barishwa nk'uko ni yabivuze ijwi rya Amerika ryarondeye umushikiranganji n'iterese ariko inzego ziwe zatubwiye yuko yari mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi mu nama kugera igihe twategura inkuru tukayishikiriza ntitwari bwashoboreye kumuronka nitwamuronka tuzobabwira uko yatwishuye. Eroje ulika neza, iluja Amerika.